Makoto.
Eriko Imana ni wari mu buhinga bw'ivyuma ndabaramutse ndabifuza amahoro y'Imana cyo tinamwe bakunze muteza amatu bigano bya radio isanganyiro ndabahanikaze muri ano makuru avugwa kuri no murango naye akabagizwa hanini n'ingingo nkuru nkuruzi kurikira umushikiranganje w'ubutungana gabisha bariko bakora mu mugwi wo kurekura abanyororo baronkejwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu kumwe n'abakora mu gisata c'ubutungane begwa nico gisata ko batohirahira ngo barekure abatari mu migwi wagiriwe ikigongwe amashirahamwe Senac Intercafe Sogestare na Sode ko yahora akorera mu gisata cikawa yafuswe n'umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ayo mashirahamwe akabagiye gusubirirwa n'ikigodeka kijejwe iterambere ry'ikawa mu Burundi imvura yarayiguye yarahitanye umuntu umwe yitavye imana amazu arenga ijana mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara hagati arasambuka bene gushikirwa n'ivyo vyago bagasaba gufasha idani idoni mukanya sangwe kaze
Inani sumbingimba
ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu gisata c'ubutungane abanyororo ba mbere mu baronkeje kigongwe n'umukuru w'igihugu ngo bashobora gusohoka amabohero mu mpera z'ukwezi kwa gatatu mu gihe muri kahise ryibonekeje ko hari abadakwije ibifatirwa ko basohotse amabohero umushikiranganje Mero Lantine Kanyana amenyesha ko aba hindura amadosiye y'abafungwa bazobihanirwa avuga kandi ko hashinzwe n'umugwi uri kuragenzura abo bazoroswa mwene ico kigongo tumukurikire
umukuru w'igihugu mu mpera z'umwaka mu ijambo yarashikije ko abafungwa bamwe bamwe bakwije ibisabwa yari yavuze ko boshobora gutezuri navyo twe tuvyumvise catunyaruka kubishira mu ngiro hariho umugwi rero ubishira mu ngiro uwo mugwi waciye utangura ibikorwa co kuraba abo babakwije ivyangombwa vyose bikenewe kugira ngo bashobore gutezurirwa umisitere bazoshikiriza ibiharuro fata kibanza vy'abashobora kuzoba bari muri abo bari kuriwe kuja muri uwo mugwi bari ku
igikorwa kizoca gikurikirana iki
igikorwa gikurikira iyo bamaze kubashyira ku rutonde ni ukubategura karonswa inyigisho zo gukunda igihugu hanyuma bakashikanwa iwabo ku mitumba
mbega abambere bo kwizera kuzotaha ukaryari
ko ari kuba giteza kuba mu bwitonzi neza kugira ngo ntihabemwo kwihenda usange hari inkozi z'ibibi zagiyemo canke abatagiyemo bateza kujamwo kiritonderwa cyane turizera ko no mu mpera z'ukwezi kwa gatatu abambere bazobatangwe kumenyekana
hari abantu bavuga yuko iyo umukuru w'igihugu yatanze mwene ico kigongwe hariho baheza bakavyiki ugasanga amadosiye yabo yahindutse bakaja muri iyo migwi y'abatezurirwa kandi ibyaha baba bakoze byari bikomeye hari icyo mubivuga ko
mu isanzwe umugwi uragerageza gukorana ubwitonzi bwose bakaraba neza ko atabo kwikika mu kiza ariko murazi ko atamwungu bisatu bidahira bashobora gushika ugasanga hariho abashatse gukoresha ubusuma mu kuhindura ibiri mu madosiye ibyo navyo burya ubugeriserutse ntibaricisha isuka tumaze kubimenya ko bibaho barabitoreye umuti kandi uzobisubira aje kwibonerako
kwisaha zitandatu n'iminota 35 makuru yacu tuyarandanize mu gisata cy'ibidukikije bifatanye n'umutekano ariko iziga cy'umugabo w'imyaka hafi 50 cyatowe ku muhinga mukuru uyu wa kabiri mu ruzi Kaniga hafi y'umutumba Gatsinga wa komine Ndava mu ntara ya Mwaro musitanteri wa komine Ndava Aloyizi Ndenza ko avuga ko uyo muntu yitwa Nijimbe Gregoire aturuka ku musozi Ngara wa komine Kiganda ariko akaba yaramaze iminsi ku musozi Kabogi wa komine Ndava amenyesha ko uyo muntu yatwawe n'uruzi mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu ikiziga cuwo mugabo cari mu buruhukiro ku bitaro bya Fota muri iyo komine nyene ya Ndava amazu arenga 150 niyo yarabomotse muri quartier mubone iri muri zone Buterere hamwe na gace kumugaruro kari muri quartier ya Bukirasazi muri zone Kinama bamwe mubashikiriwe n'ivyo vyago bamenyesha ko atakintu na kimwe basigaranye kuko ibikoresho byose byo mu mazu byatwawe n'amazi y'imvura abajeje intwaro muri ayo ma quartier bagasaba abagira neza kugarukira kuri iyo miryango umuntu umwe aramaze kumenyekana ko yapfuye abandi barakomereka amazu aharurwa mu majana arabomoka mu ntara zitatu gusa z'igihugu harimo igisagara cha Bujumbura mucegeranyo cy'imfata kibanza gitangwa n'ubushikiranganje bw'umutekano muri kino gitondo kivuga ko intwaro be nabajeje umutekano bariko baraba ko nibindi byononekaye ariko kwibarabara inimero imwe ya Bujumbura Bugarama uruja n'uruza rushobora guhagarara kubera ugusidagurika ni mwana mugenzi wacu Placide niyo mungere
Huko iboneka muri ico cegeranyo cy'imfata kibanza gitangwa no bushikiranganje bw'umutekano mu mvura yaguye kuri uyu wa kabiri mu gisagara ca Bujumbura iyo mvura ya bomo ya mazi 12 muri Serire B yo muri zone Kinama ayandi mazi atari make nayo ategwa n'amazi ni mu gihe muri zone Buyenzi muri komine ya Mukaza inzimwe ya bomotse ku ibarabara rya 23 mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura ico cegeranyo cy'imfata kibanza cerekana ko amazu ane ya bomotse muri quartier Gisyo ni muri zone ya Kanyosha nayo makarti ya Kizingwe na Musama amazi akirara mu mihana y'abantu muri iyo mvura nyene ubushikiranganje bw'umutekano bukaba buvuga ko haramabarabara yaragoye gucamwo nko ku Musaga mu Kanyosha naho bita kuri Petit Seminaire iyo mvura nyene nkuko ibandanya iboneka muri ico cegeranyo yarahitanya amazu ashika kuri 68 muri komine Bubanza muri zone Buvyuko naho abana babiri barakomeretse ku mutumba wa Kagwema umwana umwe yarahasize ubuzima amazagera kuri 30 arabomoka nayo muri Gihungwe habomoka amazu agera kuri 17 iyo mvura ntiyashize inyuma n'intare ya Bujumbura abenshi bitarira ubushikiranganje bw'umutekano bukavuga ko hari ibanza bitanu byo muri zone Benga muri komine ya Sare vyasidaguritse harimwo ahegereye ibarabara inimero imwe kandi ngo uruja n'uruza kuri iyo barabara rugashobora gucikira aho bita kwa Haruwa ubwo bushikiranganje bw'umutekano bukabumenyesha ko abajeje umutekano be n'abajeje intwaro bariko bagerageza kwegeranya kandi ibindi bishobora kuba byarononywe n'iyo mvura
Placide niyo munge tukukengurukire kubijanye n'ivyaraye byononywe niyo mvura yarayiguye muri ijoro ryakeye mugenzi wacu Erini Ben nibigira turi kumwe ngaha muri studio ya Kwitiye mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura Erini Ben nibigira wasanze byifashe gute
Ego me makoto nko muri zone ya Kinindo muri ko muri quartier ya Kibenga aho hafi yahitwa Kungurube hoho namazi yaragitemba mu mazu ahatandukanye bamwe mbere mu banyagihugu bakavuga yuko iyo mvura yatanguye mu masaha y'ijoro kandi yononye ibitari bike muri iyo zone nyene ya Kamenge abo banyagihugu rero bo ngaho mu Kibenga Makoto bavuga yuko ata kintu na kimwe basigaranye yuko ivyo mu nzu byabo byose yaba amasafuriya canke ibindi bikoresho bakoresha byose byononywa
iyi mvura yaguye nka saa 11 n'inusu dufate hari saa 11 iragwa abantu baguma mu nzu tuguma mu nzu tumaze kugwira uruzi biranka ko dusohoka bamwe twaciye hejuru ku makorotire twiruka nuko byagenze ibikoresho by'ishure byaratwawe impapuro z'abana zaratwawe nta kintu kimwe twakuye mu nzu bamwe bamwe twasabye indaro mu babanyi batatwawe nyene
abo banyagihugu rero bagasaba inzego zibijejwe canke abagira neza ko bo bagarukira ko kugira ngo baronke aho bakikumusaya ndetse n'ibikoresho bakoresha
Yambo numengo twosaba n'ukuri ababishoboye ko bodufasha bakadufasha n'imashini yote yura Kanyosha kugira turuhuke turabiko turonka n'agahengwe leta yo dufasha imashini ikora muri Kanyosha niko bodutsize imashini zigakora zigatiyura umusenyi kugira ngo natwe tujemwe dutere ibiti nivyo twifuka navyo dufise nkatwe bw'abantu bato bato n'ukuri nta kintu na kimwe dusigaranye abana nuno musi bashibye ku ishuri
natwa amasafuriya n'impu ashaje tujyama ko byose n'umwe ne turu kunyene naho tubanye hose hose duhasabye indaro ni nkizi wa mufashe n'inyene yari karavuga
ahandi hari byononekaye ni nko muri zone ya Kanyosha uciye ku ibarabara ry'indwi giyo zone nyene aho amazi yateye amazu mu kuri iryo barabara ahitwa muri quartier ya Gisyo Eka ndetse uduganye iryo barabara kashikaho muri quartier ya Busoro aho naho nyene hari amazi yateye amazu hariho ndetse n'amazu yabomotse uno munyagihugu ari mu babomorewa amazu
ayo mazi ava ruguru mu misozi yo ururuzi gutwa gacanjishi umva ntituzi yo ruva kubera amazi yabaye menshi yo rugu nuko tuma amazi ashaba menshi ngaca ngaca guteranya we ntubona ngaha gaba turiho turasanura araba nkaje ngana yatwawe siko gaba inzu y'umupanga yiwanje yadanaza makara yaratwawe aba babanyi banga tubana baratwawe aba babanyi ngahefo tubana baratwawe aha inzu mvamwe ngaho ibintu byaratwawe byinshi cyane gusa amasafuriya ama indobo ibiki byose byose byaratwawe
ibiharuro rero bitangwa n'ubuyobozi ngaho mubajejwe intwaro ngaho muri komine ya Muha iri muri Gisagara cha Bujumbura Mustanteri wa komine ya Muha amenyesha ko haramazu agira ku 373 yabomotse aho rero akamenyesha ko 200 yoyo yabomotse igihande ariko 170 ayarenga 170 yoyo yabomotse gose harimo kandi ibintu n'amabarabara byoba byarabomotse nko muri quartier za Kamesa muri Musaka
Erini Ben nibigira ndagukenguruke tukivuga ibijanye n'ivyononywe ni iyo mvura amazu arenga 150 niyo yara yabomotse muri quartier mubone iri muri zone Buterere hamwe na gace ko kumugaruro kari muri quartier ya Bukirasazi muri zone Kinama bamwe mubashikiwe n'ivyo byago bamenyesha ko atakintu na kimwe basigaranye kuko ibikoresho byose byo mu mazu byatawe n'amazi y'imvura abajeje intwaro muri ayo makartier basaba abagira neza kugarukira kuri abo banyagihugu jane ngenda kumana yakubitiye mu buraruko bw'igisagara adutegura inkuru ikurikira
yaheze imirima yaraheze naho boduha pame badadukoreye mufurege ntaho toba turiko turava canke tuja
abo ni bamwe mu banyagihugu bo muri quartier ya Mubone iri muri zone ya Buterere hamwe na gace ka Mugaruro muri quartier ya Bukirasazi muri zone ya Kinama aho amazu yabo yarahitanywe n'imvura yarayiguye kuri no wa kabiri bamwe mu twavuganye bamyesha ko iyo mvura yabononeye ibintu bitari bike
jewe amazi arateye mu nzu ibintu byose byo mu nzu byaranyagiwe ibikoresho by'abana ekama safuriya yose yaratwawe ntana kimwe ubuse nikorako
imvura yarayiguye ejo yarasonze isibe hari hinzu zari zicidadiriye zinjiramwe amazi gusa mugabo zitari bwago ariko ejo zose zaraziragwa mu ijoro inzu twari dusanzwe dufise ubu twari dufise inzu 105 zari ziri hasi zose ariko ubu izisigaye turaririye guca duharura izaraziguye mu ijoro
abo banyagihugu bashikiwe n'ivyo vyago basaba bagira neza kubagarukirako
ubuga twasaba ubufasha kugira ngo naho mwo duhe ivyo dufungwa n'ivyo twambara n'ukuri mudufashe mudukore n'uwo mufurege kuko ni utera byose amazi agatera igihugu cyose
naho bo duha pame badadukoreye mufurege ntaho toba turiko turava canke tuja twogenda twogarukira muri Tanganyika dusaba niyo mifurege bo dukorera
Beatrice Ngengesere icegera curongoye quartier ya Mubone amenyesha ko abo banyagihugu amazu yabo yahitanywe niyo mvura babaye barabegeraniriza ahawuze yakorera komine ya Mutimbuzi
imzu iwacu ku Mubone zimaze kugwa inzu hafi 13 imirima imaze kononekara muri ko murabibona mu bwe nyene kuri iki kiringo murabona yuko amazi ariko aratwara imirima y'imiceri ama ubuzima urumva ko buca buhinduka benshi twace tubazana ahora komine ya kera niho abantu bari benshi niho bashinde n'udusegetera hajya hasi ubuzima buca bwononeka abantu barajuragira ice gose
imvura nk'iyo yaraguye mu ndu iheze mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura aho yahitanye amazu atari make muri quartier ya Bururi iri muri zone ya Kinama
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Kwisazi 6:40 muri studio za radio isanganira no makuru arabandanya mu gisata c'uburimyi leta y'u Burundi yarafashe ingingo yo kugara amashirahamwe SENAC Intercafe Sogestan na Sodeco yahora korera muri ico gisata c'ikawa byashikirijwe na Deo Gide Rurema mushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije kuri no wa gatatu mu kiganiro kubamenyesha makuru kubijanye n'itanguzwa gisize ni ry'umwaka w'2020 ushira umwaka w'2021 igituma ayo mashirahamwe yahora akorera mu gisata cikawa ariyo yateye agahombo abarimyi bikawa umushikiranganje Deo Gide Rurema agasaba ayo mashirahamwe gushikiriza leta ibikoresho byose bahora bakoresha ayo mashirahamwe akabagiye gusubirirwa n'ikigo Odeka kijejwe iterambere ry'ikawa mu Burundi mugenzi wacu Evariste nziko banyanka yakurikiranye ibijanye n'ico kiganiro Evariste nziko banyanka uranyumva
Ndakuva neza Charles Makot.
Ego Evariste nzikubanya nka mbega watubwira icatumye hafatwa iyo ngingo yo gufuta ayo mashirahamwe.
Icatumye hafatwa ingingo yo gufuta ayo mashirahamwe nk'uko umushikiranganje Deo Gide Rurema ajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije ngo nuko basanze kwa ayo mashirahamwe yahora akora mu gisata c'ikawa ariyo ntandaro y'agahombo ku banyagihugu ku barinyi b'ikawa hamwe no ku gihugu umushikiranganje Deo Gide Rurema akaca akaba yavuze yuko iyo ngingo ifashwe kugira ngo bagarukire igisata c'ikawa kandi yuko leta yiyemeje kwigarukanya karenge muri ico gisata c'ikawa yaboneyeho kandi no kubwira abahora bari muri cyo gisata cikawa baba bigenga canke abahora barongoye amasojetari kwiyo ngingo rero habanduka kandi yuko uzogica kubiri niyo ngingo azohanwa hisunzwe amategeko
mbega Evariste umushikanganje hari cyo yoba yavuze kubijyanye n'igiciro cikawa
kubijanye n'igiciro cikawa uno munsi umushikanganje ntiyatomuye neza nimba isize ni uno mwaka itanguye kuko icyo giciro cikaba kitashikirijwe nkuko byari byasabwe mu nama yaheruka umushikiranganje akabamenyesheje yuko nabo bakorana mu gisata cikawa bagiye kurabira hamwe ne bashikiriza icyo giciro cikawa vuba kugira ngo isizeni iheze icitanguzwe
mbega Evariste kubijanye nayo mashirahamwe yoyo yugawe ikizokurikirana iki
ikizokurikira nuko ayo mashirahamwe basabye ko agenda kwirimbura kugira ngo arabe inyina zocakorana n'ikigo Odeka uno munsi cyasubiriye ikigo cyahora kikurikiranira hafi ibyikawa Arfic nukuvuga yuko ico gisata kije kuraba guhindura ingendo y'igisata cikawa no kuvuga ko ari igisata ikigo cya leta kije guteza imbere igisata cikawa aho rero babasabwa aba bahora bari muri ico gisata bigenga nka Arfic Intercafe Sojetan na Sodeco bakaba basabwe vubona bwango gusubiza ibikoresho bahora bakoresha muri cyo gisata cy'itawa babisubize mu minwe ya leta ariko rero bakavuga yuko ayo mashira hamwe atirukanwe mu gisata cy'ika umugabo ategerezwa kuzokwisunga mu minsi ya vuba ingendo nshasha leta muri cyo gisata cy'ika
Evariste urakenuye ni wahindukira uraheza udugire ku muriri ibyavugiwe muri cyo kiganiro n'abamenyesha makuru no makuru tubandanize mu gisata cy'imibano ibombo rusange ryo muri quartier kiyange ya kabiri yo muri zone Buterere mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura ryari rimaze iminsi ryugawe ryuguruwe kuri uyu wa gatatu ivyo bishikizwa n'umuyobozi ajejwe ubudandaji mwishyirahamwe Regidezo Louis Mutima akavuga ko iryo bombo ribaye rirahabwa umunyagi hugu kugira ngo aritunganye uwo muyobozi akavuga ko iryo bombo ritari kugagwa tumukurikire
amakuru twarayumvise twaciye twihutira kubanza gusubiza iyo bombo kugira ngo ikore kontetere y'abasubiza hanyuma nibyo uko ujejwe ya Buterere yabivuze hari amatati ariko uvuga yuko habayemo agakosa gatoyi kuko iyo hari amatati ntituca dukura ko ikontere nico gituma haba twishikirayo uyu munsi nyene kugira ngo tushobore kumviriza izo ntase zose ziriko ziratongana hanyuma tubatunganeye
muri kino gihe itunganywa ry'iryo bombo n'indazuri hagararira
mu cyukuri ibombo ni rusangi intwaro rero naho hatahariho uwo wikora rihagararira intwaro yo ngaho ica iba irabifata mu minwe uko ibintu bimeze mu rusangi duciye twifatikanije intwaro turatora uwo twishinga aho twifajera iyo rero akacanza aratoza amafaranga agatanga amazi hanyuma nawe akaja kuriha ibintu hariho n'ikindi gishasha turiko turashyira mu ngiro gushyiraho urwego nuvuga rucungera ukuntu ndoya azwi iryo bombo akora ibyo twita komite de suivi aho rero hateza kuba hari akantu kaduciyemo kugira ngo birinde bishika hose mu bisanzwe ugeta bombo rusange n'isagara cya Bujumbura turiko turatunganya neza ukundi bushasha
vuga undemeshe
imvugo yihorihori ngo ni imvugo ihamagarira umugwi gusubiriza mu ndumane umugwi w'abantu kanaka Marius Rusumo yize iby'amategeko akanagira n'ubumenyi mu bijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara avuga ko hakoreshwa iyo mvugo ataterambere riharangwa agasigura ko ingaruka z'iyo mvugo zishika ku mabi y'ikivunga ngo kuko bashaka kuko haba hari abashaka kugira n'ababandi Marius Rusumo akabona ko hakwiye gufatirwa ibihano abakoresha mwene izo mvugo tukigizwa na mugenzi wacu Nera Mucho
imvugo ihorihori ngo ni imvugo ihimiriza abantu gusubiriza mu ndumane abandi Marius Rusumo yize iby'amategeko akagira n'ubumenyi mu bijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara asigura ko imvugo nk'iyo itakigwa kumwe ku migwi itandukanye y'abantu agataha akarorero kugaruka kenshi rujana na nyabahururu
uyu muntu ahumuye aratandukanya icatsi n'ururu je ndamaze kucumva ndamaze kugisoma canga akavuga ati mu buzima bwanje bw'umyaka maze ndamaze kubona abo ingaruka ingarukambi zashiki kubera imvugo ngiyo kenshi guharuka rukunze gucana nyabahururu hari naho ruba rutarimumva n'ikintu nakimwe cyangwa tutabigira rubona ikintu nakimwe cyabaye
imvugo y'ihori hori ngo ituma abantu bari biyunze basubira kurabana ribi ngo ari navyo bishikana kumabika ivunga
imvugo y'ihori hori nafise ingaruka mbi nyinshi ijya mbere yoyo no kwiteranya ni imvugo ihindura abantu mu mito ivyo hava bituma babandi bakorewa ayo mabi bacavuga ati bwa bundi ni ibi n'ubu babandi ntibarava kwizima karorero n'ubu tuzohava tuba nka kwa kundi kubwo icyo rero muwe muri tegura kugaba kandi naho bacavuga ati ehega bwa bundi hariho abadushigikiye tubandanye aho gukomeza
guhimiriza kubijyanye n'ingaruka imvugo y'ihori hori habo no guhana abazikoresha ubyo tuma imvugo nk'izo zituzwa
naribonye haba mu mibano hatubaye abantu canke mu gihugu sofati ya mbere n'abamenyesha makuru bagafata ya mbere kwigisha ene gihugu rugero gose haba kuva ku mitumba kuduga gushikana mu gihugu cyose bakerekana aho imvugo nk'izo zavuzwe n'ingaruka zazanye kuri je ndashigikiye kubahana bakoresha imvugo nk'izo kuko ni imvugo zisambura zizana amarira n'amaganya mu bantu
Marius Rusumo umunyamategeko afite ubumenyi mu bijyanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara ahantu rwaruka kwima amatwi abantu bakoresha imvugo y'ihori hori kuko bishikana ku mabika ivunga
onya muco n'umutumire wawe Marius Rusumo tubakengurukire nino ngaha makuru tubategure kuri no murango agarukiye tubakengurukire mwebwe mwadateza biri nkengurukiye mugenzi wanje eri ku Imana ari mu wenga bw'ivyuma shame makoto turasubira igihe cisaha 10 mu ncamake